Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Amakuru na Alama Juste Baringa.
Turi kwigenekereza cya 27 kwezi kwa Nyakanga mwaka 2023 n'umwanya gukurikira amakuru mu Kirundi twabateguriye akabagizwe n'ingingo nkuru nkuru zikurikira. Ibyigwa byahagaze kuno wa gatatu mashuri yatandukanye muri zone Kayanza muri komine n'intara ya Kayanza ni muraruko bwihugu biturutse ku rugendo rw'umunyawanga mukuru mugambo uri ku butegetsi Sende Davide de Reverion ndi kuriyo yagize muri iyo zone aho abanyeshuri bategetswe kuja kumwakira ababyeyi bakavuga ko ibyo bishobora gutuma abana bataronka umwimbu ushimishije cyangwa ntibaheze intonde z'ibyigwa biturutse kuri uko kuza barajana kwakira abanyepolitike mbona makuru murabikurikirana. Nayo umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye aragabishwa n'ishyirahamwe bamenye Burundi rihurikiyemo abahutu bahuye n'amagume y'umwaka wa 1972 ko gushika ku munsi wa Noheli hamwe atazobaratera igikumu ku itegeko ryemeza ko habaye honyabwoko ry'abahutu mu 1972 iryo rishyirahamwe zo mufata nk'umuhemu ibyo bimajwi iryo shyirahamwe ryatanguye gukwiragiza kuva kuri uyu wa mbere ishyirahamwe ase genocide cirimuso gisata ca Canada ryo ibona ko umukuru w'igihugu yarakwiye kuva hasi akerekana ko ari we atwara akanahana iryo shyirahamwe. Na kugenekeza ya 27 ukwezi kwa Nyakanga amakungu arahimbaza umunsi mpuzamakungu hariwe gisata c'ingenzi ishyirahamwe parseme yamagaye abandi guhindura ingendo risaba leta y'u Burundi guteza imbere ico gisata igifitiye akamaro kanini igihugu mu kwigiza amahera y'agaciro amakuru saya gusa mu kanya ido nido riyagize.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho umviriza iradiyo Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Nkuko nababwiye mu ncamake mu gisata cya politike ishyirahamwe ry'abahutu bavuga ko bacitse ku icumu mu gwimo rwabaye mu 1972 riragabisha umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rimuha gushika ku munsi wa Noheli y'umwaka ngo azo yashize igikumu ku itegeko ryemeza ko abahutu bakoreho nyabwoko mu mwaka wa 1972 ngo atari uko naho iryo shyirahamwe ngo rizofata umukuru w'igihugu Ndayishimiye nk'igihemu ibyo biri mu butumwa iryo shyirahamwe bimenye ririko yakwiragiza hirya no hino kuva ku munsi wa mbere w'indwi mukurikira ubwo butumwa.
Perezida Ndayishimiye akaba yitwa Sebarura dutegereza gusinya itegeko ryemeza ko ubwoko bw'abahutu bubaho nuko bwakorewe ihonyabwoko. Ubaye umukuru w'igihugu ukanga gushyira umukono ku ihonyabwoko ryemejwe n'inama nshingamateka na ngenguzamateka ntaho bitaniye no guhemukira bene igihugu ryakoze ko bisigura kuba washimye kwifatanya n'abarikoze mu nzira y'uko bakingira ikibaba. Perezida Ndayishimiye agashika ku nweri adasinye azobahemutse bimwe bita mu Gifaransa haute trahison n'abasengeri ba Katolika bakabandanya kuhatira abihonyabwoko ryakozwe ko gutanga ibigongwe nabo nyine no kwifatanya n'abashesha amaraso y'abahutu.
Mwishiramu na jo ase genocide chirimoso ishami jo muri Canada riratangazwa niyo mvugo ngo umukuru w'igihugu ahubwo yategerezwa kwerekana ko ariwe ari ku ntebe y'ukurongora Burundi mu guhana abihubasha bwo kumuha amategeko maze aganishiramwe bimenye Burundi rimubwiriza kwemeza ihonyabwoko ry'abahutu mu 1972. Emmanuel Nkurunziza rirongo yakabona kandi ko ibyo bikorwa kubera amatora yegereye mu mvugo yo kwerekana ko ubutegetsi bukundwa n'abahutu mu gukumira abana cyane cyane abatutsi. Tumukurikire.
Havuye ikiri muri ubwo butumwa havuye abivuze hacajamo n'iki twavuze rero cingene bwavuze kuko twabivuze tuti umukuru w'igihugu naho yoba atwara bitabire cyangwa atwara neza afite amategeko n'amateka amukingira nta mategeko yari guhabwa n'abantu batanazwe bagize n'iminsi barangwa n'imvugo ibyanisha yankisha ubwoko bw'abatutsi ico twiteza ahubwo nuko aca aho umukuru w'igihugu koko agahana irya radio n'ababivugiyemo kuko si irya mbere bakora amakosa atabahanye naho ni kumwe twari twabivuze nkuko bakoze bari rwaruyeri bariko baraducenganira ko nico gituma tutibagira no kubona itariki bisokeyemo kuko iki cegeranye nako iri tegeko bamuhaye batanabirekuriwe rijasigaye atani imyaka 2 sigaye ngo aho amatoro 2025 kuyabashinga amateka turazi nibizwe sitwe twenyene yuko kuva na kera ISVL tukimenye intware ihaye kijya gikorwa ikoro kutariko yabishizeho ikora ukuntu bahimiriza bikundwa kaza ngo banyagihugu mu bwoko bw'abahutu babone yuko bafite intwaro iriko irabakorera neza naho yabihagaze kurenganya abatutsi n'abandi naho yabihagaze ku kinyoma nico gituma rero tugira tuti ico nitwogena tutakivuze ataco babikoze ko natabahana niya bikora uko babikoze ni kuvuga yuko ari muri yanzira twanye tuvuga tuti nuye ari kugwenge bumvikana tugasha tubona rero nakagiye kuvuga yuko nubwo n'uwo mukuru w'igihugu ahari ariko baramukasha ko ngo nasinye ngo iyo tegeko data wanje kwibutsa yuko ihonyabwoko nubwo ribera mu bihugu ububasha bwo kwemeza ko ari ihonyabwoko ni ubwa ishira hamwe mpunza makungu none nubwo isentare mpunza makungu
tukiri makuru ya politike dukubitire mu ntara ya Kayanza abavyeyi n'abana babagishwe muri komine ni ntara ya Kayanza bari ya mizingende bategetse yo kuza barasibye abana ku mashuri bakabajana kwakira abanyepolitike bakavuga ko ivyo bishobora kubagira ko ingaruka mbi mu kutaronka umwimbu ushimishije abigisha nabo bakagira amakenga yuko bashobora gucerwa guheza intero ndezigwa ni mu gihe Reveriano ndi kuri yarongo y'umugambwe CDDFDD ku rwego rw'igihugu yaramutse gendera zone Kayanza muri ico gihe akaba atavyiga byatazo mashuri muri iyo zone na cane cane amashuri y'ishure shingiro abavyeyi n'abana abagasaba kugumiza ku mashuri abanyeshure na yu abanye politike bakaza barakigwa n'abanywanyi babo gusa inkuru tibaze Jean Marie ndabashinze
abanyeshure bidoga bavuga ko batumva na gatoyi ingene bahagarika ivyigwa kubera umukuru w'umugambwe runaka agendeye akarere karimwo ayo mashure bavuga ko akazi kabo atari ibikorwa vya politike ahubwo yuko ari ukwiga bagaheza ivyigwa biri ku rutonde mu kirangaminsi catanzwe bamwe muri abo banyeshure babitubwiye
ngakuti hari mukombo n'abadutesheje kujya ku ishuri nyene nabigisha bose ntane mu gato atari ku kazi kandi ibyo nabyo bica bituma shoronka umwimbu mukeye none ko bibandanije nk'uko ubu yabyumirana kuri nka twebwe abanyeshuri ibyo ntifite imigambwe nta nicyo tubatuzi
ibyo bintu si byo nka twebwe nk'abanyeshuri ntitwa dukwiye kugenda mu itabiro rito kwakira abo bantu b'abakuru b'imigambwe tuba dukwiye kuguma mu kwishuri tukiga nyene kugira duheze porogaramu hakiri kare
eka n'abavyeyi niko babibona ngo birumvikana ko abanyamigambwe bogendera abanywanyi babo ariko ngo si vyiza ko vyotuma ubuzima buhagarara amangazini akugara harimwo n'amashure bakabona ko bishobora kugira ingaruka mbi ku mwimbu w'abana babo
tumaze neza cyane kuko ego umukuru w'umugambwe ugendera abanyagihugu si bibi mugabo ibikorwa bindi ibikorwa bigakorwa amamangazini akugururwa abanyeshuri bakiga kuko nk'ubu abanyeshuri ntibagiye ku mashuri nabo mwanabiga bari mu ndaro ntibize abayigisha ntibagiye gukora tubyifuza ko ivyo bishobora kuba intandaro y'ukuyoberwa kuko urumva utonze kuvyigwa ntihaze ko duheza ngo rubandanye ku buryo igice cohera bahejeje ibyo vyigwa kuko umunsi burya havuye nk'umunsi umwe mu bintu vy'ivyigwa abanyeshuri baba batakaje ikintu kininiya cane
mwomenya ko naho abanyamigambwe baguma bakorera mu banyeshuri mu mashuri mato mato n'ayisumbuye amategeko yoyo atabibemerera kuri ayo makenga yose uruganda rwa radio inzamba agateka kawe ntituraronka kuri telefoni Ziratunga Imana arongoye indero mu ntara ya Kayanza
mu buhinga bw'ivyuma tumiriye amategeko tubandanye n'amakuru twabateguriye
Inzamba
kuva kuno wa gatatu igenekezo ya 70 Nyakanga bafata indege zikora mu Burundi amatike yazo ategezwa kugurishwa mu mafaranga mva makungu amadolari y'abanyamerika canke amaero y'abanyaburaya ibyo biri mu butumwa bwashizwe habona amashiramwe ya Kenya Airways Ethiopian Airlines Rwandair na Brussels Airlines amashiramwe asanzwe arerura abantu akoresheje indege iyo ngingo ngo ukaba ihagaritse mu tima shiramwe Olcom gishinzwe kugwanya abasesagura itungo ry'igihugu kuko ngo ribona ko igiye gukora ku Barundi bahora bafata ingendo narijya kugira uwo nk'amafaranga mva makungu mu gihugu ari ikibazo gikomeye Gabriel Rufyiri arirongoye ngo bizotuba n'amafaranga yo ku isoko yo mu kinywa bibita marché noir aduga cyane asaba leta y'Urundi kwihutira gutore muti cyo kibazo cy'amafaranga y'agaciro kugira ejo ntiyagira abandi badandaza bafata mwene izo ngingo kugutinya guhomba tumukurikire
nuko mubizi ari bintu biza kugira ingaruka nyinshi cyane ku bijyanye ubwa mbere no kwiyunguruza kw'abarundi cyane cyane ku bijyanye n'abantu baza gukura ibintu mu mahanga kuko amafaranga basabye yuko bogura mwayo matike aba amadolari cyangwa ama euro amabanki ntayatanga leta rero ibyo bintu ikaba yavyemeye kandi koko amakompanyi akorera mu gihugu ntashobora kuvyibwira ngo abikore batavuganye na leta nibaza neza yuko leta yamaze gufata de disposition necessaire ku buryo umuntu wese azagomba kuja mu mahanga yerekanye ibintu byangombwa byose bagira gende bacu bamuha amafaranga y'amadolari cyangwa y'amayero ikigira kabiri nuko mwomenya ko kuri ya soko yo mu Kinywabi acaduga ubunyene bapfa kumva iyo nkuru baca biduza amakuru twaronka isera nuko amadolare ubungu ari kuri hafi 2500 amaero hafi 4,478,900 hafi 5 none ivyo bintu wumva biza kugenda gute ni baramuka babidugije kuko babigize gucyo baca baduza ucusanga yigiye kuri 5,600 niko bica bigenda twebwe rero mwishira mu rikome tubona neza yuko ivyo bica biza kugira ingaruka kubijanye n'ubutunzi bw'abarundi ubu bica bijya ku giciro cyo hejuru cyane hanyuma bice bigira ingaruka mbi bize guhuha n'ibyahuhuka rero turasavye leta ifate kino kibazo mu minwe biyumvira ubwa mbere inzira zovamo amafaranga y'agaciro bazirondere baziyumvire kuko n'ibyaguma gucya simbona iyo tuko turaja simbona aho tuzaba gushikira kuko nibyo urumva bifatiwe indege mugabo ntibazi yuko abantu bose baza gukura ibintu mu mahanga baza kubigura bigacha biza kudanazwa mu Burundi kuko ibintu bisha biduga hace haba ikitwita inflation ntituzi yari bizogarukira
nayo kugenekereza ya 27 nyakanga n'umunsi muzamakungu hariwe ingenzi ico gisata cy'abagifiti ya kamaroka n'ibi bihugu bitaratera imbere kuko bituma mu gihugu hinjira amafaranga y'agaciro kubwa Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parce bigishinze gukangura abarundi guhindura imvugo n'ingendo avuga ko urundi ufise ibintu byinshi byo kuranga byo tuma ubutunzi bw'igihugu isununura ariko ngo ikibazo nuko mu bihugu byo mu karere urundi ari ubwa nyuma bw'inje amafaranga make muri ico gisata tumukurikiye
Urundi rero cari igihugu Imana yahaye ivyo tuma igisata cy'ingenzi gitera imbere kikabuzanira amahera menshi y'agaciro uraba bijye bavuga bati ibiyaga byo mu buraruko bifite inyoni nziza yakozwazo hari bijanye n'amashamba cimeza za kibira ko ibururi hari ikiyaga Tanganyika hari bijanye n'akaranga ingoma n'ibindi n'intambo n'ibindi kahise kigisha muhora mubona himba z'abami ziri n'ibiki hari amashuha hari kuva y'ubucuru nariyo soko ya Nili hari bijanye narijya buye Livingstone na Stanley bahuriye ko ni byinshi rero byotuma igisa cy'ingenzi gitera imbere mu Burundi cyangwa uravya Burundi buri muri bihugu bya Tanzania n'igihugu cya Congo mugabo rero birabaje uravye ingene muri bihugu byose ubundi ariko uronka amahera make cyane muri cyo gisata muri bihugu byose matora twagize ubundi ariko uronka munsi miliyoni 10 z'amadolari kumwaka ariko guhera urwanda usanga ni miliyoni 500 mu Tanzania ugasanga ni miliyari 2 z'amadolari za Kenya ugasanga ni miliyari 2 zirenga mugabo Burundi bwonye ngo burunka uhera bwonica niki kandi amafaranga y'agaciro tuyakenye bacuraba n'ibivuga tute amafaranga y'agaciro ari mu ibanki nkuru y'igihugu rezere dushanje ugasanga nta n'ukwezi kenshi gukwira aho yumva hahari
Fusendi kumana avuga kandi ko leta ikwiye kwicara ico kibazo ikanafata n'ingingo kubwo ico gisata ciza amafaranga menshi y'agaciro n'ubunyene Fusendi kumana
ubwambe nuko ho wica kuboko kwita strategie opérationnelle intumbero y'ingene gisata cy'ingenzi cyotera imbere bagahaba gatanga n'uburyo bukwiye kugira ibyo bibanza by'iratiro bishobore gusubirwaho bigakoreshwa neza bikagwa bikakara birabaje nko kubona umuhegura amafaranga leta izokoresha nko muri uno mwaka ugasanga gusubiramwo ayo masite y'ingenzi ugasanga bashyizeho imiliyoni 69 gusa ayo n'amafaranga make cyane kugira utunganye ayo masite kibaza rero yuko leta yotuma iteza imbere icyo bita amategeko meza cadre legal ituma bagwiza tunga bashora kwijukira ico gisata bagakwara na leta no bita partenariat public et privé kugira ibanza byiratiro bisubigwemo bazanye imitaba abanyamahanga canke abarundi bitezwe imbere bage bakwitanganyika bisubiremo haba muri partenariat public et privé tububike na leta icumwe wese ashobora kuharuka mugabo inyungu muri rusangi ibibaye ku gihugu nukura yuko dufise abahinga mu vya tourisme benga mu vyingenzi personnel bakabigisha bakabonya gusa gukoresha ubwenge hanze nibijanye na infrastructure nta yo kigeno wagifisa na infrastructure ndo mu bwa remezo bi amabara baratameze neza nta muntu azo kugendera amabara agendera mu cekari matoyi ugasanga kwiyunguza transport bifashe nabi ugasanga amatara n'amazi nibikwiye ugasanga za internet nibishemeye uwo muntu razoza mu gihugu cabazi ko amatara n'amazi mwa bicika azi ko mwa baratameze neza azi ko umuhora wa internet udasubira gukora uko avyifuza bazokugendera gake azi ko n'amahoteli atameze neza kurya by'inyenyeri baraba ivyo rero nivyo rero leta yocihutira ikagi hama kama twoteza imbere tourism meze gute aho tourism idafere zihari washaka no kugira ama ibi ama service menshi yokuyo ibizaye na magara y'abantu indero ugasanga abantu baza kubikorera ngaha ugasanga muri Congo baza kuvideo kwiga ngaha kwivuza ngaha ama service ngaha aje utaturizo menda feye kibuga c'indege bakaza kugicako kugira abaje kwiyunguruza nukuri uburundi ngi ucatu gitoyi kyashobora kugeza ama service menshi ugasanga n'amanama menshi ariko arabera ngaha
ngaha makuru yacu yo kuri no mugoro bagarukiye nkabashimiye mwese mwayakurikiranye kuri mikoro ari kumwe na Alain Majesté Barenga mugira iteka n'iteka ne nawuta.